Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese, dutanguranye ibiganiro byo muri gitondo ku munsi wa gatatu tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2015. Muri gitondo kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Ikibazo si uko tuzitaba amatora cyangwa tutazoyitaba, ni kuraba ingaruka y'ingendo n'inyifato nk'iyi. Ubumwe bwa Afurika bwarabuze aho buhagaze. Ibihugu byo mu karere byaratanze intererano yabyo yo kubintu byogenda.
Uwo ni Agatongwaza ayoboye urunani Amizero y'Abarundi avuga ko amatora adashoboka muri iki gihe mu Burundi. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Yamara reka dutangure ku makuru avuga hirya no hino, amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Waramutse neza Thomas, utubwire amakuru avuga muri iki gihe.
Waramutse neza Fide, bwaramutse namwe abateze amatwi Ijwi rya Amerika, ariko tubanze tubiseguraho kubera ko Ijwi rya Gatorwasa ritaje na gato. Muratubabare rero kandi mutwihanganire, dusabye imbabazi rwose. Igikombe cy'isi cya karindwi cy'umupira w'amaguru mu cyiciro cy'abagore muri Canada, imikino y'amajonjora mu matsinda yarangiye mu bihugu bitatu bya Afurika mu kanya gashize. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gutsinda Nigeria igitego kimwe ku busa. N'ubwa kabiri rero Nigeria itsinzwe mu majonjora yo mu itsinda ryayo. Bwa mbere yatsinzwe na Australia 2-0, yanganije na Suède 3-3. Bityo rero Nigeria iratashye ari iya nyuma mu itsinda ryayo n'inota rimwe n'umwenda w'ibitego bitatu. Cote d'Ivoire nayo yatashye, yatsinzwe inshuro eshatu mu mikino yose y'ijonjora mu itsinda ryayo, ivuyemo nta nota na rimwe ifite, itahanye n'ibitego 13 by'umwenda. Ubudage bwatsinze Cote d'Ivoire ibitego 10 ku busa. Thailand yatsinze Cote d'Ivoire 3-2. Norvège yatsinze Cote d'Ivoire 3-1. Cameroon rero niyo yonyine izamutse muri kimwe cy'umunani, yatsinze imikino ibiri itsindwa rimwe mu itsinda ryayo. Cameroon Equateur 6-6, Ubuyapani Cameroon 2-1, Cameroon Ubusuwisi 2-1. Cameroon ni iya kabiri mu itsinda ryayo n'amanota 6, inyuma y'Ubuyapani bufite amanota 9-9. Muri kimwe cy'umunani Cameroon izahura n'Ubushinwa ku itariki ya 20 y'uku kwezi, ni ukuvuga rero ejo bundi kuwa gatandatu uza. Itsinzwe izatsindwa muri iki cyiciro izahita itaha. Mu Misiri, urukiko rw'ubujurire rwaraye rwemeje igihano cyo gupfa perezida Mohamed Morsi yari yakatiwe mu kwezi gushize n'urukiko rwa mbere. Abandi bantu 90 baregwa mu rubanza rumwe nawe nabo bakatiwe kwicwa. Urukiko rw'abahamije ibyaha byo gutoroka gereza n'ubwicanyi bwo mu myivumbagatanyo yo mu 2011. Perezida Morsi yahiritswe ku butegetsi mu 2013. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon yatangaje ko ibyo bihano bimuhangayikishije cyane. Ati Loni yamaganira kure igihano cy'urupfu mu buryo ubwo ari bwo bwose. Naho urubanza rwa Ntaganda Bosco ruzatangira mu mizi yarwo ku itariki ya 7 y'ukwezi gutaha, nk'uko urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho ICC rubitangaza. Ntaganda bita Terminator yahoze mu mitwe y'inyeshyamba itandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aregwa ibyaha by'intambara, afunze by'agateganyo muri ICC Ilahe kuva mu kwezi kwa gatatu 2013. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Nasser al-Wayshi, umuyobozi mukuru wa ACPA al-Qaida mu kigobe cy'Abarabu, yivuganywe n'indege y'intambara itagira umuderevu drone ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Yemen. Al-Qaida niyo ubwayo ibyitangariza. Usibye kuba umuyobozi w'ishami ryo muri icyo kigobe, Nasser al-Wayshi yari n'umuyobozi wungirije wa Al-Qaida yose inyuma y'umukuru w'ikirenga wa Al-Qaida Ayman al-Zawahiri. Mu itangazo ryayo Al-Qaida ivuga ko uriya rero Wayshi yapfanye n'ibyegera bye bibiri, kandi ko yamushimbuje uwitwa Kasim al-Raimi ku buyobozi rero bwa ACPA. Inzego z'umutekano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo ziratangaza ko zigishakisha kumenya neza bidasubirwaho niba koko Nasser al-Wayshi yarapfuye. Amerika yari yaragennye igihembo kigera ku madolari miliyoni 10 ku muntu wese wari gutuma uyu mugabo wategekaga ACPA atabwa muri yombi. Akpa ya Nasser al-Waishi niyo yavuze ko yakoze cya gitero cy'ishyano cyahitanye abantu 12 ku kinyamakuru Charlie Hebdo ipari mu Faransa ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa mbere gushize. Muri Siriya, abarwanyi b'abakurde baratangaza ko barangije kwigarurira umujyi wose uko wakabaye wa Tal Abyad wari uri mu maboko ya Etat Islamique hafi y'umupaka wa Turikiya. Baraye bahazamuye amabendera yabo. Intambara yo kwirukana Etat Islamique muri Tal Abyad yatangiye mu cyumweru gishize. Indege z'intambara z'urugaga ruyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabigizemo uruhare rukomeye cyane, zifasha abakurde rero kwirukana Etat Islamique muri Tal Abyad. Abakurde bakoze mu nkokora umutwe wa Etat Islamique. Ndabashimiye cyane, turasubira mu nshamake.
Urakoze Thomas Kumakuru uhejeje kudushikiriza naho mukanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ni umwanya w'amakuru yo mu karere. Tutangurire mu Rwanda, aho umugambwe FPR Inkotanyi uri ku butegetsi mu Rwanda mu mpera z'indwi iheze wasabye ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yoguma ku butegetsi mu mwiherero wamaze iminsi ibiri. Mu rwego rw'ibiganiro tuzobandanya kubashikiriza mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Frank Mwine, umuhinga mu mategeko na politike mpuzamakungu.
Bwana Frank Mwine, kubishyaka rya FPR ryarasabye Perezida Kagame kwitegura gukomeza kuyobora u Rwanda cyangwa bityo rikaba rigomba gusaba inteko ishinga amategeko ko yahindura itegeko nshinga ku bwanyu mu mategeko na politiki, icyifuzo nka kiriya mucyakira mute?
Urakoze Etienne. Iyo urebye ibibazo bya politike n'amategeko, hari aho usanga amategeko akunda kuganzwa cyane, politiki ikaba yo ikora, ariko nta gitangaza kuba ishyaka rya PF yasabaga ko Perezida Kagame yongera akitoza, kuko bimaze igihe bamwe mu mashyaka muri iyo shyaka ubona bavuga ko Perezida abantu bamukunda n'iki byose kuragomye kwiyamamaza kongera akaba Perezida nyuma ya manda ye y'ubungubu arimo ya kabiri, ariko n'amashyaka yandi tubona ashamikiye kuri RPF niyo yabanze kubisaba ngiranguzi ko agitorwa, ahubwo byaratangiye bati itegeko nshinga ryagombye guhindurwa ngirango ni minisitiri ushinzwe umutekano ubu ngubu niwe avuga ati tureba nta kibazo ko umuntu yagomba gutorwa ko nako n'ahandi babikora, ariko yavuze amategeko arabyemera.
Aho niho ikibazo kiri kuri ayo mategeko, ariko nakibaza ku bundi buryo, kuba itegeko nshinga ry'u Rwanda ririho uburyo ratowe muri 2003 Perezida wariho ariwe ukiriho ubu, bivuze iki kuba mu myaka irenze gato 10 icyaka rye ryasaba ko itegeko nshinga rihinduka?
Etienne, ibintu biri mu karere muri rusange, ubona abategetsi bariho bafite impamvu bashaka kwiyongeza za manda no gukomeza kuyobora iya manda zabo amategeko abayateganya. Uravuga uti ese bivuze iki? Icyo bivuze nuko mu by'ukuri ni nk'uko burya Etienne ubungubu aho bigeze ni nk'aho umugore yabatwite akajya muri sikaneri bakamubwira ko umugore azabyara umuhungu cyangwa umukobwa, ariko kuri abandi bakavuga bati 99% sikaneri ishobora kwibeshya. Politike aho igeze mu Rwanda ni uko Perezida Kagame ishyaka rye rishaka ko asubiramo kuyobora igihugu, abaturage bati urumva bakoresha abaturage bati abaturage baramushaka, uretse ko nabonye ko na Perezida yavuze ati abaturage bamwe barabahatira gushyigikira no kwandika kugira ngo bavuge ko Perezida bamukunda n'iki byose. Ariko ikibazo aho giteye Etienne ni ukuntu nyuma y'amatora uko bigenda, urabona hari abantu mu Rwanda ubwabo bacecetse badashaka ko Perezida yongera kwitoza, abo ngabo rero ijwi ryabo ni ritoya cyane, ariko hari abandi bari hanze. Abo bantu bari hanze ni benshi cyane, ngira ngo RPF itagomba no kwirengagiza.
Ariko Bwana Frank Mwine, imbere mu gihugu naho barimo twavuga nk'umuyobozi w'ishyaka rya demokarasi no kurenga ibidukikije Bwana Frank Habineza, twavuga umuyobozi w'ishyaka rya PS imbera kuri Maitre Bernard Ntaganda, birumvikana nta mubare wabo uzwi ariko n'abanyarwanda bandi batasinye batakize umukono ku nyandiko zagejejwe mu nteko ishinga amategeko bashobora kuba batemera ko itegeko nshinga ryahindurwa
yurebye urabaza Frank Habineza n'Antaganda ndeba nk'Antaganda afite uruhe rubuga rwo kugaragaza ibitekerezo bye ngirango yagiye gukoresha ejo bundi niko nakurikiranaga makuru avuga ko yagiye gukoresha na sare iyo sare barayimwima kuko ngo ku buryo ikigano gikoreshereje iwe mu rugo ikindi Bernard Ntaganda ishyaka rye ryashyitsemo ibice nuva ko igice ke gikenewe icyo ni ikibazo ni ikindi kibazo uravuga uti rero Frank Habineza imvugo ye ari muri forum ariko ni imvugo yumva ntabwo imvugo yo ifite pressure ishobora guhindura baravuga ati nagiye mu rukiko nitugere mu rukiko tugasanga urukiko ruzemeza tuzabyemeza yes mu rukiko nibyo ariko urumva wambaza guti se ibyabaye mu Burundi kuko no mu Burundi urukiko rwarabyemeye ariko abaturage baravuze kuko izi nkiko z'ibihugu Etienne ntahantu zishobora guhindurwa ku bitekerezo byafashwe na leta biragoye cyane urayibonye no muri Senegal urayibonye no muri Kenya no mu Rwanda rero biratangaje ko ushobora gusanga ko urukiko rushobora kuvuga ko guhindura itegeko nshinga binyuranyije n'amategeko
icyo kibazo nkibajije ku bundi buryo isomo mubona abanyarwanda abaturage ubwabo n'abayobozi bigira kubibera mu Burundi muri iki gihe nirihe mwatubwira
muri rusange yewe ikintu cy'intangaza Etienne nuko muri politique nta masomo abantu bigamo nta masomo kuko iyo urebye ukuntu abantu bavuga bati impunzi nyinshi cyane zivuye mu Burundi ziza mu Rwanda kubera ko abantu bigaragambya kubera nk'impunziza ariko nk'impunziza ntago yanzwe n'abarundi bose hari abantu badashaka kurunziza yesi birumvikana ariko hari n'abashaka kurunziza icyo rero kibazo cyavuga ngo isomo abantu bagomba kwigamo irihe nuko nta muntu kamara mu ishyaka nta muntu kamara mu gihugu ni ukuvuga ko abanyarwanda bagombye kumva ko ku bwiza bw'igihugu ku bwiza bwa RPF ku bwiza na perezida ahubwo ku bwiza bwa perezida Kagame burya yagombye kuvuga ati mu by'ukuri ubu ni igihe cy'uko umuntu yashyiraho undi muntu ishyaka rigashaka n'umuyobozi kugira ngo ibiri mu kuba mu Burundi bitazaba mu Rwanda kuko no mu Rwanda abo ngabo tuvuze batamushyigikiye ntawuzi ko bazajya mu muhanda cyangwa uburyo bazakoresha niba koko ishyaka rimaze kubyemeza cyangwa n'urukiko ejo bundi tuzumva ko urukiko rwavuze ko gushinga itegeko nshinga bitanyujije n'amategeko
Radio Sud America i Washington DC tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho Agathon Rwasa ayoboye urunani amizero y'abarundi avuga ko amatora ko adashoboka ku itariki ya 29 nk'uko leta na seni babitegekanya mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru yasavye ahubwo ko inzego zihari zopfuma zongerezwa ikiringo hako amatora aba hakiriho ingorane zihari ubu ni nkuru yatabita mu Kamusoni
mu kiganiro n'abamenyesha makuru agatongwa sa yavuze ko leta y'u Burundi ibandanya yica amatwi ku ngingo zose isabwa n'amakungu
ikibazo suko tuzita amatora cyane tutazoyitaba nuko raba ingaruka y'ingendo n'inyifato iyi ubumwe bwa Afrika bwaravuze aho uhagaze ibihugu byo mu karere byaratanze interano yabyo yo kubintu byogenda mugabo urabona yuko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nabo bari kumwe badashaka kumva ikintu na kimwe cyiza kinyuranije n'ivyifuzo byabo cyane cyane icyo kintu cyakinyuranije n'ikiringo kigira gatatu Nkurunziza arondera cyane bose mugabe icyo kiringo nawe nyine woza kuraba sinzi icyo twona gitegamwo no mu gihe yoramuka kironse
uwo munyepolitike ahanganye na president Nkurunziza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu avuga ko intwaro ahubwo kugira amatora meza ashoboke inzego ziharubu zopfuma zongererezwa ikiringo
none ubu ugiraga abantu bicaye nk'uko karorero bakumvikana yuko baravye ibihari ibyo bibazo by'ibigwanisho n'ibindi bikaboneka yuko kumbure byobanza gukorerwa akazi nk'ukwezi kumwe cyangwa ukwezi n'inusu none abantu bakumvikana bati reka basi inzego zihari tuzongere ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri hari cyo byokwica ugira ngo uwabaye mwiza mu myaka itanu yoca aba mubi muri uko kwezi bo wabogeye nk'uko ubumaze imyaka cumi atwara nabi mwongeye imyaka ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri waramwihanganiye iyo myaka yose nibyo wokwigora ukamwihanganira mugabe ibyo byose ni ibintu byogirwa habaye inama n'ingingo
agatongwasa aremeza ko gushika ubu be nabo basangiye urugamba badashobora kuja mu myamamazo y'amatora na cyane cyane kubera imvo z'umutekano
igihe cy'imyamamazo ntimuzi uko bihora bigiye mugabe uyu munsi kubera atamutekano cyo si nokubesha ngo nova ngango ngiye kugirisha meeting ndayigirishe mu gihugu udashobora gutandukanya umupolisi n'imbonerakure udashobora gutandukanya ubujejwe umutekano n'imbonerakure bambara kimwe bagatwara ibigwanisho cyo kimwe aho abapolisi biha kurasa abantu ngaho mbenge igihugu kiri mu ntambara byose bigafatwa ko ari bisanzwe aho hantu we numva ko hagoye hanyuma amaradio yaraturiwe nta ukimenya ibiho mu gihugu ayo matora twojamwo ivyo bitahari n'amatora asa gute ayo matora twojamwo atabaroreza imvamakungu bahari n'amatora yitwa ngo iki
mu mugambwe CNDD-FDD bo bararahira bakarengwa ko itariki ya matora idashobora guhinduka kandi ngo ntibashobora kuyiharira ko Joseph Ntakarutimana nicegera curongo uyu mugambwe CNDD-FDD ku gwego rw'igihugu
aya matora twagiye twigize inyuma kugira ngo abatashaka kuyazamwe nabo babure uruvugiro yuko azoguma atazorengara matariki yashinzwe ibwirizwa nshingiro hamwe n'ujya mugwi ujejwe amatora iwacu nto gihambaye ibindi byose turashobora kubivugana turashobora kubiganira n'abanyepolitike ariko ico ni ikintu kitarengwa kuko turabimutuvuga kuva kera yuko icifuzo camwe amwe amanyepolitike kwari uko gukoreza bashobora kose kugira amatora ntabe
ivyo biruko mu gihe icegeranyo c'ibihugu bihurikiye mu bumwe bwa Afrika kivuga ko ikiranga misi c'amatora gitegerezwa kumvikanwa ko n'impande zose ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Njuti mukurikira ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika mu biganiro vyacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu Kwenye nguru yereke Burundi, hari grenade yatewe kwishure ritoya rya leta ryo mu Kinanira cha gatatu mu kibuga c'umupira wa basketball cariko gikinigwamwo n'abana bagera kuri 15. Umwe muri abo bana akaba yakomeretse cyane. Icegera c'umukuru w'igipolisi Pierre Nkurikiye avuga ko amatohoza yatanguye kugira bamenye abateye iyo grenade cyo kimwe n'abamaze iminsi bazitera mu makartie atandukanye y'igisagara cha Bujumbura. Inkuru twateguriwe na Diane Ninine Hazwe.
Iyo grenade yatewe igihe c'isaha 6:30 mu kibuga cha basketball cariko gikinigwamo abana bagera kuri 15. Umwe mu basanzwe bararira ishuri ritonya rya leta riherereye mu Kinanira ya gatatu aratubwira uko vyagenze.
Jewe nari nicaye munsi ya escalier noguruye radio ndiko ndavuza radio. Hama mukanya nakanya nza numva nya grenade iraturitse. Ituritse abajene baraho haruguru baca baravuza amafirimbi. Bavugije amafirimbi baca basanga una nawe yamaze kwiruka yagi. Hama cyaza abapolisi bararaba ati none ntawe mwafashe. Atoya ntawe twafashe. Uyo yabaye inkozi y'ikibi yagomwa habo bana bariko barakinira umupira. Asohoye hajya hepfo kwibarabara yaciye yurira moto cyaragenda.
Bamwe mu baba hagufi y'iryo shure ryatewe ko grenade bavuga ko ari umuntu biketse imbere y'ukihategwa.
Naje ntashe muhira ndabona umuntu tatasangwa azwi ngaha muri karti ahagaze ihande ya clôture y'ishuri hanyuma ndagenda muhira maze bakanya gato y'ino muhira nza numva grenade yaturitse nca ndasohoka je namubonye ndabaza umwana twari kumwe n'umuntu wamuzi ateka ntabonze ngaha muri karti ngo naje nabonye ko atari umuntu maze kubona kuko mbaye ngaha muri karti imyaka myinshi n'umuntu mu maso mwitegereje ubona ko atatekanye cyane
cyo bari ubukozi bw'ikibi canke yayiteye nka kumwe bari bamaze iminsi bazitera mu bibugatana kime kirimo
oya je nibaza ko ari umukriminel agombye kwica abantu kuko ntibaza gutera mu kibuga abana ariko barakiniramo n'abandi bicaye bariko barorera
mu gipolisi bamenyesha ko amatohoza yatanguye kugira ngo bamenye abamaze iminsi batera ayo magrenade Pierre Nkurikiye icegera c'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi
amatohoza nababwiye ko yamaze gutangura atarahera ariko dufata ko ari ubukozi bw'ikibi usanzwe ingingo zarafashwe nyinshi imbere zanashizwe no mu ngiro ni nazo zatumye umutekano ugaruka aho wari kurahungabanywa zindi nazo zirakomeza zifu bifatwa na cyane cyane ingingo zo gukingira ibibanza bihuriramo abantu benshi no kuvuga nkaha ku masoko ku masengero u Burundi nabwo nyene murazi ko buri mu bihugu hari imigwi y'iterabwoba yavuze yuko ishobora gutera byo rero inzego z'umutekano zamazikanuye kugira ngo zikingire abanyagihugu n'ivyabo murazi yuko ibikorwa by'iterabwoba kenshi bikunda kubera ahantu haba hahurira abantu benshi
hari uko kwibaza ko byo bifitanye isano n'iyo migwi y'iterabwoba
ko iki cyangwa kiriya kiba gifitanye isano n'iki canke na kiriya ivyo biraheza bikamenyekana inyuma y'amatohoza
yo Canada yatewe ku ishuri ritonya rya leta ryo mu kinanira ya gatatu itewe inyuma y'indi yarayitewe mu miduga yunguruza abantu irarahitwa kuri Palais des Arts ariko imana yarakinze ntawe yahitanye canke ngo ikomeretse kiretse imodoka imwe yo mu bwoko bwa Yase yononekaye ibujumbura Diane Nahadzwe ku bw'ijwi rya Amerika
Africa, here we go. Move it away. Ese wiri ute. Ese ubibonute. Jenawe tugumanye. Tukarambana. Tukabyarana. Tugasazana. Tuchitana sheri shushu. Ngundu kuteye, ngundu kujenda. Aiwe. Nibazuburya wanshajije bakundeche. Niwe rukundo rwanje. City potato, my baby mo, my city banana.
The way you touch me na tongo, the way you talk to me tongo, the way you love me make me feel the way you feel for me tongo. Ukwagala na tongo, my katonto, masingira tonto, my mutoto, masingira kalino, singira kalino, singira kaline pangu, masingira.
Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bikete. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Bose bakoze ibyaha bazohanwa n'ubutungane. Ibyo nivyo biriko biraba muri sentare mpana vyaha mpuzamakungu y'igihugu cyahoze citwa Yugoslavia na sentare jejwe guhana abagirizweho nyabwoko mu Rwanda. Bikaba bivugwa na David Pressman aserukira Leta ya Amerika muri ONU akaba ari n'umuhinga mu vya politike. Leta ya Amerika irashikiye akigoro ka sentare ya Yugoslavia mu giheraheza imanza zose z'abagirizwa kuba barakoze ivyaha by'agahomera bunwa no guhana abo bose babikoze. Kurangiza guca izo manza kizoba ari igikorwa gihambaye mu gihe amakungu agiye kwibuka muri uyu mwaka imyaka 20 izo birangiye habaye ubwicanyi muri Srebrenica bukaba ari bwo bwicanyi bukabije bwakozwe mu mugabane wa Buraya kuva mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ako kigoroga kiye gukogwa ku buryo abagirizwa ivyaha byabaye muri Yugoslavia bashika 161 nabo bose bakoze ivyaha haba muri Serbia, Croatia na Bosnia bashigwa imbere y'ubutungane mpuzamakungu. Amakungu yose agasabwa gukoresha uburyo bwose haba mu bijyanye n'ubutungane, ibijyanye n'amafaranga ndetse n'uburyo bwa politike bushoboka ngo ico gikorwa kigende neza. Ku vyerekeye u Rwanda, Leta ya Amerika ivuga ko irajwe ishinga n'uko abantu 9 basigaye batarafatwa ibyabo byonyaruka, ikaba yaratekanije ubushimwe burenga miliyoni 5 z'amadolari y'abanyamerika kubazotanga amakuru yose ashobora gufasha gufata abo bantu. 3 muri bo bagirizwa kuba baragize uruhara muri genocide. Abo nabo ni Felicien Kabuga yagirizwa gutanga uburyo bw'amafaranga muri ico gikorwa kigayitse. Augustin Bizimana yahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi yagirizwa kuba ku mutwe w'ico gikorwa. Na Protempiranya yararongoye inteko zakingira Perezida aregwa gutuma urutoke kubicwa muri ico gihe cya genocide. David Pressman abandanya avuga ko izo sentare uko ari zibiri ya Yugoslavia n'u Rwanda zatunganirije abasize ubuzima muri ubwo bwicanyi zakoze ibishimishije muri kahise kisi kandi ko abo bose ibyo byakoze ko bazotunganirizwa.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese muduteze amatwi, kanya turasoza ibiganiro byacu byo kuri iyi saha. Amara imbere yaho reka mugenzi wacu Thomas Kamirinda twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru. Thomas,
ndagushimiye Fide. Igikombe cy'isi cya karindwi cy'umupira w'amaguru mu cyiciro cy'abagore muri Canada, mu bihugu bitatu bya Afrika, Nigeria na Cote d'Ivoire bavuyemo, Cameroon niyo yonyine isigayemo. Ni ya kabiri mu itsinda ryayo n'amanota atandatu inyuma y'Ubuyapani bufite amanota 9-9. Muri kimwe cy'umunani, Cameroon izahura n'Ubushinwa ejo bundi kwa gatandatu kuri 20 y'uku kwezi. Itsinzwe guhera rero muri iki kimwe cy'umunani ihita itaha. Mu Misiri, urukiko rw'ubujurire rwaraye rwemeje igihano cyo gupfa Perezida Mohamed Morsi yari yarakatiwe mu kwezi gushize n'urukiko rwa mbere. Abandi bantu 90 baregwa mu rubanza rumwe nabo nawe bakatiwe kwicwa. Urukiko rwabahamije ibyaha byo gutoroka gereza n'ubwicanyi bwo mu myivumbagatanyo yo mu 2011. Perezida Morsi yahiritswe ku butegetsi mu 2013. Naho urubanza rwa General Ntaganda Bosco ruzatangira mu mizi yarwo ku itariki ya karindwi y'ukwezi gutaha kwa karindwi nk'uko urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho ICC rubitangaza. Ntaganda bita Terminator yahoze mu mitwe y'inyeshyamba itandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mbere yo kwinjizwa mu gisirikare cya leta, nyuma rongera gisohokamo. Aregwa ibyaha by'intambara, afunze by'agateganyo muri ICC Ilahe mu Buholandi kuva mu kwezi kwa gatatu 2013. Nasser al-Waishi, umuyobozi mukuru wa ACPA al-Qaida mu kigobe cy'Abarabu, yivuganywe n'indege y'intambara itagira umuderevu drone ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Yemen. Al-Qaida niyo ubwayo ibitangaza, ivuga ko uwo mugabo yapfanye n'ibyegera bye bibiri kandi ko yashimbujwe uwitwa Kasim al-Rahimi ku buyobozi rero bwa Al-Qaida mu kigobe cy'Abarabu cyangwa se ACPA mu magambo ahinnye. Usibye kuba umuyobozi w'ishami ryo muri icyo kigobe, Nasser al-Waishi yari n'umuyobozi wungirije wa Al-Qaida yose inyuma y'umukuru w'ikirenga wa Al-Qaida Ayman al-Zawahiri. Inzego z'umutekano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zitangaza ko zigishakisha kumenya neza bidasubirwaho niba koko Nasser al-Waishi yarapfuye. Amerika yari yaragennye igihembo kigera ku madolari miliyoni 10 ku muntu wese wari gutuma Nasser al-Waishi atabwa muri yombi. Ndabashimiye cyane rero, ngaho mugire umunsi mwiza.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi. Mukanya ibiganiro byacu birabandanye.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.